bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mutangwa inondwe nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege utagira nawe akacavoma rero ni kure kurahagenda nk'amasaha atatu genda.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komune n'intara ya Bubanza avuga ko ikibazo cy'amazi arico kiri inyuma ya korera iri kwirike kwa muri ako karere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Abantu bashika kuri batandatu baraye bishwe abandi barakomereka mu manuko bwa Somalia inyuma yaho imodoka barimwe yo mu bwoko bwa minibus turikijwe n'igisasu cyatezwe mu kuzimu. Abategetsi bo mu ntara ya Lawa Shabel babwije ujya Amerika ko abagore babiri n'abagabo bane aribo bahasize ubuzima hari mu mihana yahitwa Daniga ni ku birometero nka 35 mu buraruko bwa Mogadisho umugwa mukuru wa Somalia. Icegera ca buramatari w'iyo ntara ya Lawa Shabel Ali Nur Mohamed yavuze ko abapfuye bari abadandaza bari bakuye bidandazwa vyabo mu gisagara ca Afgo ye babitwaye ibalad. Ivyo bibaye haheze indwi habaye igitero c'iterabwoba mu Mogadisho cahitanye abashika ku 358 abandi 228 barakomereka abashika 60 gushika ubu hakaba atawuramenye irengero ryabo bikaba rero bakeka yuko baba barapfuye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat bashikiriza ko babandanya bakurikiranira hagufi ibera muri Kenya ahitezwe kuri uno wa 26 w'amatora y'umukuru w'igihugu. Bisunze rero ingingo ya sentare nkuru ya Kenya yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda isaba isubiramo ry'amatora. Abategetsi babiri bamenyesha ko ONU n'ubumwe bwa Afrika biyemeje gufasha kugira ngo ayo matora abe mu bwisanzure no ku mugaragaro kandi atantureka. Basaba abegwa bose n'ayo matora gukorana na komisiyo y'amatora kuko ariyo ibwirizwa inshingiro rya Kenya riha uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ikindi basaba ni ko abanyepolitike bo ku mpande zose zerwa n'ayo matora hamwe n'abanywanyi babo boshiraho icuka gitsimbataza amahoro kandi bakirinda ingendo y'ubwicanyi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika barongera bagasaba abajeje umutekano ba Kenya kwirinda gukoresha inguvu mu mirimo yabo no kubahiriza umwidegemvyo n'ubwigenge bw'abanye Kenya bwo gushikiriza ivyumviro vya politiki. Iryo tangazo rikaba ryasorohewe Addis Ababa ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika hamwe ni New York ku cicaro ca ONU ku mugoroba w'ejo. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze njuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi indongozi zine z'umuhari urunani rw'abanyagihugu FPB Force Populaire du Burundi zarafatiwe muri Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije nkuko vyemezwa n'uwo muhari. Mu bafashwe harimo General Major Jeremy Ntiranyibagira umukuru wa FPB na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana hicegera ciwe bivuga ko bazanywe mu gihugu c'u Burundi kuri no w'Imana. Mukanya mvuganye na Adolphe Manirakiza umuvugizi w'umuhari FPB ambwira ko afise ivyemezo ko izo ndongozi zafashwe turazakubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko handi hato ariko hagataho gushika ubu inzego z'igihugu cy'u Burundi ntacu zirabivuga ko ejo gya America ibujumbura ryabajeje umuvugizi wa president Pierre Nkurunziza n'umuvugizi w'igisirikare bose bemeza ko ayo makuru atayobazi. Twanze tuje rero mu gihugu cy'u Rwanda imbere ko duca dutandukira avugwa mu ntara y'igihugu cy'u Burundi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuye. Assumpta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Urakoze cyane byanyu.
Uri kura dutunganiriza inkuru nyabaki uhavudushikiza makuru yacu yo hanyuma.
Ndashaka kubabwira ku nkuru yavuzwe mu minsi yashize y'akanama kawe ligashinzwe kugenzura iby'icarubozo kavuye mu Rwanda kavuga ko katabashije gukora ibyo byakazanye mu Rwanda kuko Leta y'u Rwanda itabashije korohereza akazi. Ubwo rero Leta y'u Rwanda nayo yasohoye itangazo navuga ngo isa nkaho igira ikivuga kwibyo ngibi byatangajwe n'ako kanama, itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingye yavuze ko guhagarika ubutumwa bw'aka kanama mu Rwanda ari ubushake buke bwagizwe n'izintu ntumwa. Minisitiri w'Ubutabera avuga ko muri iri tangazo nyine yasohoye avuga ati Leta y'u Rwanda yabahaye buri kintu cyose bifuzaga, ati yabahaye uburenganzira bwo kujya mu magereza, gusura abagororwa, gusura za prison, gusura aho muri sitasiyo ahantu bafungirwa abantu ndetse n'ibigo bita ku barwayi bo mu mutwe. None undi cyangwa akavuga ati ko barahagaritse bagihutira kubijyana mu itangazamakuru batabibwiye Leta y'u Rwanda, avuga ko ari ubushake buke aka kanama kagize.
Muri makere ni nk'uko Leta y'u Rwanda yoba ivuga yuko ibyavuzwe n'ako kanama atari byo, kuko bo bavuga ko batahawe uburenganzira bukwiye bwo kugendera ivyo bigo bitandukanye tubwiye.
Nibyo rwose Leta y'u Rwanda ivuga ko aka kanama ibyo kavuze atari byo, kuko aka kanama kagiye ahantu hose nk'uko Minisiteri yabivuze, kagiye ahantu hose bifuzaga kujya bakavuga bati rero ibyo bavuze navuga ngo barabeshye nk'uko igitangazo ribisobanura.
Urakoze cyane rwose Assumpta Kabuye. Iyo nkuru rero turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma uyibandanye uyica ijya nini.
Urakoze cyane.
Ukene bw'amazi hamwe n'ubw'ibifungugwa biri mu ntandaro nyamukuru y'ikiza ca korera kiriko kirike kwa kuba cateye muri commune n'intara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bataka leta kubagarukira ko maguru masha mu kubaronsa amazi meza n'ayahandi ho ngo barahaherera. Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza niwe tubazi ino nkuru.
Zone buvyuko yo muri komine Bubanza iri mu bukene bw'amazi burenze urugero kuruta utundi turere two muri iyo ntara. Abajejwe intwaro bavuga ko vyunyutse muri kino gihe hari hahitiye uruzuba, kuko n'inzuzi bahora bikora ko zakamye. Ugo ruzuba nyene rwatumye abantu ubukene bw'ibifungugwa. Abanyagihugu bo muri iyo zone buvyuko bemeza ko ari nayo ntandaro y'ikiza ca korera kiakekwa muri kino gihe kimaze gufata abantu barenga 30.
Turasheshejwe n'iyo ngwara y'ikiza ca korera gituruka ku mazi mabi n'ikigoyi, kweriko k'ikigoyi caraduteye hanini gose vyandurutse ku ruzuba. None bajya isombe mu ijoro ku murango zitagira ikintu na kimwe, mbere nyakiza kigaca gifatiraho nyene.
Nta mazi tugirana mba mabombo ngaha yarakamye twahorana. Iyo korera n'iki zacaje kutumaranye nahubwo mutabaranye mutugwane.
Uruzi rurabo ruca muri no zone ya buvyuko nibwo abanyagihugu bikora ko, ariko nagone ntawo rumenya kuko ruzwi ku izina gusa. Ubwo gwahoze ari uruzi rugizwe n'ivyondo vyirabura kubwa ingurube hamwe n'ibindi bitungwa vyamavyahaje, ahandi naho rukagira amazi ateze hamwe hamwe. Aho ateze ni abanyagihugu bagundanira kugira bavome, nayone baraganya ko bashobora kuyabura.
Kwarumye.
Ameze nkaha.
Kwarumye tuza turategera tuza mutunogo.
Ziba nahe nubisikanye muhero sanga bikoye. Hasiga ayo wazanye nayo kuyemo nayo sese birangana.
Kwa kibuze nyene n'ubu twakivuze n'ukuri.
Kugira bashikira amazi meza bibasaba kugenda amasaha 6 mu kugenda no kugaruka hatarimwo ayo bamara bayatondeye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege utagira nawe akacavoma ni kure
muhagenda umwanyunganike
urahagenda nk'amasaha 3 genda
no kugaruka 3 nyine.
Eh, mu kajege hariya uriko yajivubanze
none mwe muhora muje kuyavoma
hagenda babasha.
ibintu birunyuka ugeze hano ku ivuriro ritoyi ryo muri Buvyuko ari naryo abafite ibimenyetso by'ikiza cha korera babanza gushikira ko abarirongoye bavuga ko indwi zibiri zihera atani marikorotse yabonetse naho ntamari imisi irenga itatu Nyandwi Anise arongoye iryo vuriro avuga ko bashizeho umukozi avoma ari kuretse ko nahone abavomera ayo muruzi avuga ko adashobora kubamara ubukene bwayo
tukunza gukoresha umuntu duca duhemba amahera hariho uruza tuvomera tukayazana tukayategura dushobora gukoresha mu bintu byo kunywa canke mu gukoresha iby'isuku nyene mu ivuri mugabo naha yavoma murabona ko ivuri ari rinini amazi dukenera amazi menshi cyane rwose kubera murabona n'iri vuriro afise amatoilette y'ikizungu bisaba yuko tugira amazi nyene aza nko mu mati ari na menshi
Abagwayi bari hano ku ivuriro bavuga ko nabone bataronka kumirisha umuti mu gihe batayizaniye icibagiwe cyo nayo gukaraba nko mu gihe batumwe umusarani
iyo batumye umusarani amazi urumva barigora bakavomesha n'abavomesheje nk'abaganga bakaza kuvomesha amazi ku mahera umva none yo fasha abantu bari ngaha kwa muganga bose
Musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio avuga ko bikigoye kuronka amazi muri no zone ya Buvyuko kuko atamasoko yayo ahari ayashobora kwashikanwa avuga ko ari mpaka bayakwege avuye mu kibira ivyo navyo bigasaba uburyo bunini ari naco gituma asaba amashira hamwe atandukanye hamwe na leta kugira ingufu zo gushikana ayo mazi muri zone Buvyuko aha tukibutsa ko mu ntara zitandukanye uburere bukenya amazi nkuku bwama bwageramiwe n'ikiza cingwara yakorera nkuko biri muri no zone ya Buvyuko muri kino gihe mu ntara ya Bubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Rakoze Diane Ndonse inkuru yawe abakunzi b'ijugi y'Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com unaho twerekeze mu ntara ya Rutana neza na neza muri commune Giharo hivugwamwo ugwaruka ruriko ruja ku bwinshi mu bihugu bitandukanye nka Oman amakenga ni menshi ku bavyeyi kuko ugo gwaruka rugenda rudasezeye rekomenyesha makuru wacu muri commune Giharo y'intara ya Rutana Alain Yves Irankunda atubwira ibindi kuri no nkuru
Nkuko abo bavyeyi bo ku mutumba Ngomane zone Gakungu babivuga ugo ruvyaro rwabo ruca mu gihugu ca Tanzania rugamije kuja mu bihugu vy'Abarabu nka Omani ikibabaza abo bavyeyi nkuko bongera ko nuko iyo nyifato y'ugo gwaruka ibatanumwe abiciye nikanda mu miryango yabo ivyo rero kubga bavyeyi biriko bituma bamana umutima uhagaze kubijanye n'ubuzima bwa kazoza k'abana Mutabazi Bernard numwe muri abo bavyeyi yaganiriye ni ya Amerika
numubara udasanzwe ariko kandi kwisanzwe byongeye n'ubukene bwose burimo buri muri iki gihugu hagize rero nka Jacaron kumubwira ati woje gukorera udufaranga tunutu ngiye na gahinda gakomeye cyane kuko ntubuzi ubuzima bwiye mwene buzuba bumeze ntuzi ko azogaruka ntuzi ko azoherayo urumvuteza kugira gahinda nyene iyo batuntu banyene ko maze ko umwana yahindutse imyifato yarafise uzi wa mureranye yakuriyemwo kumva shitse hari ya birukundi kuntu urumva gahinda ku mutima teza kugumaho kumva umwana w'umubanyi yagiye canke ufyumvise undi yagiye uzi urumva ko yabaje ngo urumva ntako dushobora kugira kuko nta gusezera ntumenye nyene nagiye n'abarumutse nabo bakaje inama barumutse bagiye inama rakamureka kagenda ubimenya ko yagiye yamaze kugenda ukurana ko bitanguye muri iyi myaka mu myaka yaherana ivyo nta byariho kandi nabo batwara bikika ko bazi uke n'abarundi barimwe oyi n'ahandi mu gihugu cyari gitunganije neza bimeze neza iby'igihugu nta muntu ashobora kuza gutwara umwana w'umuntu abana ngo ajyane mu kindi gihugu mu buryo mwene ubwo oyi bunye badutize muri uke n'inyine turimwe
abo bavyeyi nk'uko bashishikara bayaga ivyo n'ibimenyetso vy'uko uruvyaro rwabo rutabona neza ubuzima bwabo bwa kazoza maze bigatuma bahitamo kwigerageza uko ruvyumva buri ku ngoma na dine afise agahinda kuwiwe nubu atarashobora guca nikanda
kwarigeze cyo turamuva ku telefone ariko ubu ntitwigera tumwumva yoba yarazimiye yoba hari ntavyo turamenya neza uburedi ufise amazinda baba baramuriye kubera ari mu gihugu tudashikayo ngo turabe ubuca wemera guheberana uhebe umwana urumva ari igihugu cy'abarabo hari ubwicanye iyo mbonye n'ubushatse kujyayo ndagenda nkamucira gace tintujeyo nabagiye ntibagarutse ngo cahehe turakenya none wumva twabarondera gute
Zimwe mu mvo zituma ugo ruvyaro rudashima kumenyesha abavyeyi babo aho bagiye harimwo yuko rutoronswa uburenganzira nk'uko rumwe mugwagerageje kujabuka bikarugora ruvyemeza bikora imana Justine aha aratubwira izindi mvo
naraciye kwa senge wanje nyine ndabimubwire ko ngiranje ama acara tangiriza ubwa mbere nari nabanje kubibabwira ko ashaka kugenda ntibavyombe mbanje kandi mara numva ngo bakora ibi hari umuntu numvise yuko abifasha ho birushike yo mwico gihugu c'abarabu nyine muri Oman nyifata tugira nuko tubona atabuzi buhari n'umuntu hahejeje atakazi ngo aheze aronke ico gihe nubwo kugira kupfa canke ukira upfa kugenda kubera ubona n'ubundi kuguma muhira no gupfa nyene n'inzara
amwe mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu akorera mu ntara ya Rutana aremeza ko koko biboneka kwiyo nyifato imaze kwaduka kandi ko idatujijwe ibintu bishobora kunyuka Juvenal Bizimungu arongoye ko dipe mu ntara ya Rutana agatanga umuti w'igikwiye gukogwa
turakora nko ku mpaka tumenye ngo babaje butsimbibe ni bangahe cyangwa ni bande cyangwa bavuye turi kugataka intwari ifite ubu tubahamagarira bakamenya ko bateza guteza imbere igihugu mu gutegura ama projects yabo iyo bagiye ntibagira uburagamo bwiza ugasanga rero n'abana b'u Burundi n'abana b'igihugu ariko baragira ibibazo intwaro n'ifisa bene igihugu mu ntoki dusaba ubwa mbere bahagurukira hasi rimwe ubwa mbere bakundishishura abantu kirondera akazi hazobura abashobora kurondera kujabuka ko nta mwana azoba ari mu ibarabara bukora ikintu kizima kugira ngo abantu batere imbere mu migambi yo kwiteza imbere kandi bagaca bazabarigisha abana babo rero ko bakwiye gukunda igihugu cabibarutse
tumenyeshe ko haheze ikiringo cy'ukwezi ugwaruka rwaba 17 rufatiwe igihofi ruriko ruragerageza kwinjira mu gihugu cya Tanzania ibintu bikabuko mu gihe amakuru dukura mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yemeza ko abatari bake mu bamaze gushika mu bihugu by'abarabu bagira ubuzima bubi mbere bigashika bakanaburezwa n'igufa mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
imiryango higera ku 2000 yo muri commune Bugabira y'intara ya Kirundo itagira hikika umusaya inyuma y'imvura yabasenyaguriye amazu ku munsi wa gatatu indwi twaraye dusozereye isaba gufashwa Jean Bosco Ndarurinze yarashitse hamwe hari iyo miryango dukurikire inkuru yiwe
Naose kumitumba ya nyamabuye na kigina ili muri komine ya Bugabira abasamburiwe amazu n'imvura y'isegenya yaguye kuri uyu wa gatatu bari mu bikorwa byo gusanura kuri iyo misozi barashi kugura iyo mvura bita ikiza
hagacukara nkunga baranyere ubwo nyene hatubona amamaraguye cyakamye bisuma tubona amamaraguye ageye aho havuga urubuye nyene urubuye rw'intoze cyakamye hirya yeye numva abana barambiye ati nzura bambutse raje kubambuka abana ati nimuze mwirukanka nimuze mwirukanka turahamye turi buhungire ubwo abana baciye baraje bageze ngaha ubwo turagize cyo muri nyakabone
twebwe ikibazo twagize nico gusamburirwa amazo n'umuyaga ubu kibazo dufise nico kumwe turonse utuntu dusakaza urabona nk'ubu amabati yaragiye burundu tumwe turapfa gusanura kugira turi nk'uri kinga umusaya
abadashobora gusanura bavuga ko bugorovye baka indaro cyane bakarara hanze
reka nukubunda bunda aho y'umuntu yakabunda kugiti ni uko ubona kugiti ese umuntu yoba hehe urumva hari ubwo bugorovye bakanduka bagasasa imisambi bijya banikira hajya umuntu uze bakaza tugahonja hamwe twese ngaha mu rugo ni utwa nange na indaro rufise nyene nange naba makarya haza tugahonja ngaha mu rugo twajya guhonja aho tukaryama aho twese mu cyoro iyo mbeho yiki tugira inzara tugira imbeho byose byaduheraheje
tugera nk'umwe bantu basigaranye inzu umwana umwe akajya mu muhano umwe wundi akajya mu wundi ukaba nka zitagurutse none twogera gute ni ukwihangana none ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasemberera
abo ku mutumba wa Nyamabuye bavuga ko imvura ibakiza bayiheruka mu kwezi kwa kane ni mu gihe mu bindi bice by'intara ya Kirundo imirima y'urutasi ikuze
mu kwezi kwa kane ni imvura yaherutse kugwa bica bihera ubwo izuba rigumajyaka amazu heshi hamwe hamwe barabomoye barahunze bamwe ngo bajya mu cyankuzo twebwe nta naho tuzi cyaratuyobeye ubu twebwe twemeye kunambira ko ngaha turasaba imfashanyo ubiyije twari tuzi uko tuzoca dutera none ijiza gusenye
iruhande y'isakazo abo banyagihugu basaba no gufashishwa ibifungurwa bagiheza guhura n'ivyo byago buramatari w'intara ya Kirundo muri Kiyoro na Mahomba yarabageze ko
ni imvura mbere uko twabisanze bishobwe ko itari ni imvura kuko
amazi akoroka yari makeyi hakoroka urubura eruvanze n'umuyaga mwinshi cyane gose umuyaga w'inguvu nyinshi twasanze rero amazu ashika 157 yose yarasambutse cyane cyane ku musozi wa Nyamabuye no ku musozi wa Kigina aho Nyamabuye hoho ibiti byose byararandaguritse n'ibitungwa ingurube nyinshi zarapfuye zitwaye nayo mabuye y'urubura zicwa n'uwo muyaga
buramatari nanwa bomba aratabariza ingozi harugwa ku 2000
cyadusanga rero ku iyo mitumba yirinda babwiye hafi ingo 2000 200 bose baragiramiwe ibiharage bari barateragiye byose byaratwawe ibigori bari barateye amashu ibitunguru bari bateye impande yabuzicoha byose byaratwawe hageze rero nakamaramaza usanga amabati yamwe yavuye ku nzu amwe ari mu bushorishori bw'ibiti ugasanga amabati amwe banyene ntibakiramenya kuko yaraguruka akarenga nk'imetero nka 50 ugasanga amwe rero nkuko nabivuze amanye mu biti ayandi ari mu barabara ikabyateye agahinda gose bituma dusaba nk'abagira neza bo bishobora boza bakagarukira ku iyo mitumba ibiri yo muri komune ya Bugabira
muri iyo mvura hari n'abakomerekeye ariko abajeje intwaro ku rwego rw'intara ya Kirundo bavuga ko bavuye baca barataha kuko batari bakomeretse bibabaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye hahandi havugwa amazu yononywe n'imvura ni mwikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zimenyesha yuko imvura yaguye ku munsi wa Mungu yononye ibitari bike bagasaba ishami rya ONU gita impunzi RCR kubagarukira ko Vedaste Ngabo n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Kongo
Abasenyewe amazu n'imvura yaguye mu nkambi yo mu Rusenda muri iki cyumweru dusoje aho bacumbitse mu miryango y'abaturanyi bari mu masite ya Rusenda Rurinda Gatunguru basaba bagira neza barimo ishyiramwe rya seri ko ryabaha ubufasha kuko ubuzima barimo ari bubi kandi bushobora gutera abana indwara z'umusonga bitewe n'imbeho bagenda bahura nayo
turasavye ku mashira hamwe yo abijejwe kwiyodufasha bakaduhereza imfashanyo ishobora kuduhereza ibisakazo icenga twubakira kuko turora mumbeho turagowe ntaje tubiniho tutubigira kabisa abana ahabarara mumbeho abarara mumbeho aho muyaguje byose biraduga bika banabi ntanaho ndara ikindi ko ndasaba ni tuyubutungane bw'abavyeyi na leta imfashe nkuko baranzenye ngaha mu Rusenda jewe bamfashe ihema banyubakire
abone imana jodi wo muri village ya 16 mu nkambi yo mu Rusenda wahuye n'ikibazo cyo gusenyuka kw'inzu aho acumbitse mu baturanyi n'abana batandatu agaragaza gahinda yatewe n'inzu yiwe yatwawe n'imvura ivanze n'umuyaga
kuba vyarononekaye ndabura icyo nifashisha je ni jewe ndijero w'abana ndumu mama nta mugabo mfite iyo nzu nayihawe ari inzu imwe mu muryango w'abantu ndwe iyo nzu mbonye maze kubona ari nto Jenye nende yubakira. Nubaka inzu nini nkuko twoba dukwiwe chambre na salon na chambre yete y'abana b'abahungu. None ya nzu yagurutse. Inzu igurutse ubu nta bufasha na umwe mfise. Ubuzima tubayemo n'ubuzima bubi nyene kuko ubaye usembereye muwundi muhana. Nta kintu umva mubaye mu nzu muri abantu benshi. Rero ubuzima turimo ni bubi turashaka no kwandura ingwara ko turi benshi mu nzu.
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda atangaza ko hari imiryango 41 icumbitse mu baturanyi kubera amazu yabo yasenyutse burundu.
Benshi bagiye basaba indaro. Ubu turafite mu Rurinda imiryango ishika 16 mu nzu imwe habamo imiryango ibiri. Turafise mu Gatunguru imiryango ishika 11 mu nzu imwe buri inzu usanga ibamo imiryango ibiri kubera babuze inzu zagurutse burundu aha mu Rusenda dufite inzu zishika 13 naho nyene imiryango ibiri iba mu nzu imwe imwe mu bisanzwe bafise ibibazo by'inzu bagiye bagira keretse wagiye sana bose baratubwira ko bashika abantu 41 nibo bo bagiye gusaba indaro ku yindi mihana aho navuze mu kambi yose kuko nari ntangiye kubereka hamwe na hamwe uko byagiye bigenda ubwo rero abo bantu bose bafite ikibazo gushika nino saha baguma baza kutubaza ati mudufashije iki mudufashije ariko kandi tubwiriza kubamenyesha yuko gushika ino saha atari amahema ari iki nta kintu na kimwe bafise usanga nyine baba baryama kandi barabye na bino amazu yabo agiye kubomoka
uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikibazo cy'impunzi zasenyewe amazu n'imvura bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe gufasha impunzi muri iyi nkambi kugira ngo kibonegwe igisubizo mu buryo bwihuse ariko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ubufasha arimo wasere akaba saba izi mpunzi kuba zitegereje
bo batubwira ngo turindire dukora amaraporo twarayakoze twarayabahaye noneho batumye ayere ari kigendera abamazu yagiye agira ibibazo kandi nabonyejo baraheje kuyaraba ariko nta kintu na kimwe tubone kiri kukirahinduka.
Imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'inkambi yo mu Rusenda bwakoze barura by'inzu zagiye zisenywa n'imvura igaragaza yuko muri iki cyumweru dusoje imvura yasenye amazu arenga 259. Nubwo muri aya mazu harayo izi mpunzi zigenda zisanurira zonyine. Ndasengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kibwa amajyepfo.
Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru avugwa mu gisata c'impunzi. Leta ya Uganda n'amashirahamwe afasha impunzi bahakana amakuru avuga ko ari impunzi z'abarundi ziriko zitoroka ziva mu makambi zija kurondera ico rirenza mu bihugu nka Kenya na Tanzania. Mu kiganiro n'amenyesha makuru mu kanya, leta ya Uganda n'ishami rya ONU gitaho impunzi HCR bamiriye kure ayo makuru yose. Inkuru dukesha umenyesha makuru w'ijugi Amerika mu Buganda Ignatius Bahizi turaza kwigaruka ko makuru yacu uyo hanyuma. Impunzi z'abarundi zatahutse ziva mu makambi yatandukanye ya Tanzania, makamba zikaja imakamba zisaba gufashwa zimenyesha ko ziri mu bukene budasanzwe. Menyesha makuru ijuru rya Amerika makamba Krisi Munezero yaragendeye bamwe muri izo mpunzi.
Komine Nyanzalake ni imwe mu makomine y'intara ya Makamba yakiriye abaherutse guhunguka batari bake cyo kimwe na komine ya Kayogoro. Hejuru y'abafashijwe gutahuka n'ishiramwe HCR hari abandi barundi bizana ku buryo bwabo, abo nabo ngo ntivyoreshe kubamenya bose nk'uko bivugwa na Emmanuel Sanzerugeze mukuru wa zone Kabonga ahinyanzalake.
Bero dufise cyane cyane akabaza ngo na HCR wa mukwezi guheze kwezi kucyenda batanga kongura impunzi abaje bava mu kambi y'induta ikambi imutendere bose muturizera yuko basika nka 210 bamaze gushika muri zona yacu. Ego ari abizanye baze mu mwaka uheze bave mu kambi nyarugoso no makambi y'induta barabakiye batari beke nibo beze mbere gusumba n'abaho ngo nase bararenga abajana 8.
Nyandwi Eric n'umutama w'imyaka 62 amaze ukwezi ahungutse ava mu kambi y'induta muri Tanzania. Arashimira leta n'ishiramwe HCR kumfashanya bamuhaye igihe yatahuka ariko ngo irikirahera.
Ya gahera baduhaye twaragatumiye ndaronse 70 nivyo bampaye nyampoti gari 30 nuko asigaye nkahemeza kongya bampaye hariya zimwezera cyariho bampaye vya meza 3 navyo nyene biri hofi yo guhera abanyakiye nabo nyene ndinda kubako.
Hakizimana Godefroy amaze ukwezi ahungutse ava mu ikambi y'impunzi y'Irusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kintu na kimwe twasanze afise ngo nta nifashanyo y'ishirahamwe HCR yaronse. Avuga yuko mu bukene afise adashoboye kuronka n'imfungurwa zikwiye agaburira abana biwe ndwi n'umukenyezi amaze iminsi mike yibarutse.
Urazi nawe utanguye ubuzima bushasha ata kintu cy'ufise. Maze gushika hano mugenzi uko kumubona afise ikibondo acaragira ibibazo byo kujya mu bitaro gukogwa bituye ku batware baranyakira cyacamba ati murindire igihe abandi baraho bariko bahunguka namwe muzoronka ifashanyo mu bandi birema kubaho kwiwanje ni ngorane.
Kuri ibyo byo gufungura ngo ntibigoye gutandukanya umwana yahungutse hamwe n'umunyeshuri w'umusangwa. Kenshi kubera ubuzima budashemeye babayemo bamwe mu banyeshuri baherutse guhunguka baba badakerebutse.
Ikintu kiba hanze ni inzara n'ibikoresho bakoresha ku ishuri kubera ko batareza atamirima bafise tujya tuntu babatekereye ubumaze nk'ukwezi ubu turiko turahera atunze umuryango munini aribyo binatuma ku ishuri umenga ntashobora gukurikira nka neza. Nka twebwe turabarezi ikintu tubona twosaba ni ifashanyo kuri abo bana bahe baraza ubuvuba.
Maurice Bayonga ni umusangwa yakiriye mugenzi we aherutse guhunguka ava mu gihugu cya Tanzania. Avuga yuko abahungutse benshi basanze amatongo yabo akiriho ariko ngo barafise ubukene bw'imbuto n'amasuka.
Urabona bashikiye mu ruzuba ntibagira imbuto nubwo boronka ahantu bajemagura ibigori ntibagira ibiharage ntibagira bazubuzima bwo mu Burundi n'ukurima.
Gad ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba amenyesha yuko atayobewe ibibazo by'abo barundi bariko barasubizwa mu zabo akabizeza ko vuba bashobora kuronswa imbuto.
Bageje intwaro ndetse n'amashengero n'amashiramwe amwamwe araza arabafata mu mugongo n'abategetsi bamwe bamwe bo hejuru ndetse natwebwe mu ntara turiko turisuganya muri aka gatasi twinjiyemo turiko turegeranya ibiharagi n'ibigori mu ntumbero kugira ngo twaronse imbuto muri ingo itangura ku munsi wa kabiri tuzoheza tubaronse
abarundi barenga 50 nibo bamenyekanye yuko bari bahunze iyo ntara ya Makamba abajeje intwaro bakemeze yuko 1,452 bakiriwe mu kwezi kw'icenda kurangiye I Makamba Chrissy Munezero kubwijwi rya Amerika
Harakenewe Chrissy Munezero akaba nawe duce dusozera ku ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Diane Nahazo na Innocent Kimenyi twari kumwe ku zina rya bagenzi bacu twifurize indwi nziza mururanirwe mu byanyu no mu banyu